cyo kumenyekanisha ku radio yanyu imigambi n'imigabo yabo. Namwe bakunzi bacu, icyo tubasavye ni ukuturungikira ibibazo n'ibyifuzo mwa mwifuza kubashikiriza.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na 22. Aha mu Burundi kandi abantu batatu bakekwaho igitero cya grenade ku Buterere barafashwe.
Bashe bavuga yuko hari uwundi bakorera mukuru wabo yitwa Majambere Musafi batavira Moses. Uyu we Moses asanzwe yari yigeze no kwaronderwa cyane kuri ubusumane no kwibisha ibigwanisho.
Pierre Nkurikiye ni umuvugizi wa polisi y'u Burundi. Mu Rwanda ho Sabimana Karista Sankara arakiregura mu rukiko rukuru ku byaha by'iterabwoba ashinjwa. Hagataho kandi ambasaderi w'u Burundi hano i Washington Godonce Sindayigaya avuga ko ikibazo cy'abarundi birukanwe muri Amerika kiri mu nzira yo kubona umuti. Mugume ku maradio yanyu. Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika y'Epfo. Nzinzi Mandela, umukobwa wa Nelson na Winnie Mandela yitabye Imana, yarafite imyaka 59 y'amavuko. Eugenia Mukankusi aratubwira ibindi.
Nzinzi Mandela, umukobwa wa Nelson Mandela yitabye Imana. Ishyaka African National Congress ANC yabitangaje kuri uyu wa mbere rivuga ko Nzinzi Mandela, umukobwa wahoze ari perezida Afrika y'Epfo akaba n'intwari yabahoje igihugu Nelson Mandela yitabye Imana. Nzinzi Mandela nyina umubyara Madikizela Mandela nawe yari impirimbanyi yarwanyije ubutegetsi bwa apartheid. Nzinzi Mandela yamenyekanye ku rwego mpuzamahanga ubwo yasomeraga Isoweto mu 1985 ubutumwa bwa Nelson Mandela yanga kurekurwa ubwo uwari perezida w'icyo gihe P.W. Botha yari abimwemereye by'agateganyo, ahubwo ahitamo kurangiza igihano cye kugira ngo hazabashe kuba imishyikirano hagati y'umutwe yari ayoboye na guverinoma iyobowe n'abazungu. Ikigo cya Leta ya Afurika y'Epfo gishinzwe itangazamakuru SABC cyatangaje ko Nzinzi Mandela w'imyaka 59 wari uhagarariye Afurika y'Epfo muri Denmark yitabye Imana mu bitaro i Johannesburg. Icyamwishe nticyatangajwe. Umuvugizi wa ANC Paul Mebe yagize ati, iki ni cyari gihe yaragifite uruhare runini mu guhindura sosiyete yacu n'uruhare rurenzeho mu ishyaka African National Congress. Mebe yavuze ko ibindi bisobanuro biri bugende bitangwa igihe kigeze. Fondasiyo yitiriwe Nelson Mandela ntacyo yashatse guhita itangaza ubwo yari bisabwe.
Tuve muri Afurika y'Epfo tujye muri Mali, aho abaturage batishimiye ubutegetsi bwa President Ibrahim Boubacar Keita baraye bononye kandi basahura inyubakwa y'ishyaka riri ku butegetsi i Bamako. Kuri iyi nkuru dutege amatwi Oriane Itangishaka.
Muri Mali abari mu myerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa President Ibrahim Boubacar Keita baraye bononye bongera barasahura ibintu mu nyubakwa y'umugambwe uri ku butegetsi. Igihugu cya Mali kiri mu ruhagarara rwa politiki kuva umukuru w'igihugu atowe mu mwaka w'2013. Ni nyuma yaho abasirikare b'u Bufaransa bomoye abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu zikorera mu ntara zimwe zimwe z'uburaruko bwa Mali. Yamara abo bagwanyi babandanya kugira ibitero ku gisirikare cya Mali, naho muri icyo gihugu hari inteko za ONU, abasirikare b'u Bufaransa n'abakarere. Ugusahura no konona ibintu byari mu nyubakwa y'umugambwe RPM byaraye bibaye inyuma y'amasaha make umukuru w'igihugu afashe zimwe mu ngingo zikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari baramusavye. Iyo ngingo ikaba yasaba ko umukuru w'igihugu atesha agaciro sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Amasaha make imbere yaho kandi avugira kuri televiziyo, umukuru w'igihugu yarahejeje kwemera ko n'amatora y'abashingamateka yosubigwamo nk'uko abatavuga rumwe nawe babisaba. Abategetsi bavuga ko uruhagarara n'imyerekano yabaye ku munsi wa gatanu no ku wa gatandatu yahitanye abantu 11. Uruhagarara rwabayeje ku munsi wa Mungu rwaraye rubaye nyuma yaho abatavuga rumwe na Leta bari bagifise agashavu kandi bavuye ku maziko yo gupfuba abari baraye baguye mu myerekano.
Mu gihe muri Mali hari midugararo muri Kenya ho nyuma y'imyaka myinshi y'urugomo, abatuye umudugudu wa Lorengipi ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu bishimiye amahoro ariko abenshi mu bagabo bafite ubwoba. Eugenia Mukankusa aratubwira uko byifashe.
Hafi ya bose bafite inkuru ku bantu bo mu miryango yabo biciwe mu rugomo rwabaye karande kuva mu myaka yashize. Cyakora ibintu birimo guhinduka. Umuco w'uwo mudugudu usaba ko buri muhungu wese ufite imyaka 11 atangira gutozwa kurwana. Ku myaka 16 yitwaza intwaro yo kurinda amatungo n'undi mutungo iturukana mu ntari kenye kurusha izindi ya Kenya. Kokoye na Mojong w'imyaka 59 mushikiwe yarishwe. Agira ati turwanira amatungo yacu, turwanira urwuri, turwanira amazi. Ubushyamirane hagati ya Rurengipi y'intara ya Turukana n'abaturanyi babo Bipokot bwahitanye abantu 23 mu mwaka 2013 nk'uko bivugwa na Nathan Echo umukuru w'umudugudu. Avuga ko imirambo yabo yashyinguwe mu mva rusange mu nkengero za Rurengipi. Iyo mifu y'amaraso yakuye umutima abategetsi muri guverinoma n'ubwo ako karere gafite amateka igihe kirekire y'ubwicanyi bushingiye ku matungo n'urugomo rushingiye ku moko. Polisi yatangiye igikorwa cyo gukusanya intwaro, yubatse ikigo ishyiraho za bariyeri ku mupaka w'uburengerazuba bwa Kopote. Ikiruta ibindi ariko, Ecole avuga ko ari uko imiryango yashyizeho komite z'amahoro yo gukemura ibyo batumvikanaho bijyanye n'uburenganzira bwabo nyuma y'ubwo bwicanyi bwo mu 2013. Uwo mutekano watumye haboneka bimwe mu bikorwa by'amajyambere harimo ishuri, ivuriro n'umuhanda mushya uhuza umudugudu n'umurwa mukuru wa komine ya Rodwari mu birometero 90. Gutera hambukiranyijwe imipaka birakomeje ariko komite y'amahoro irimo gukemura ibyo bibazo. Amatungo asubizwa banyirayo kandi nta bwicanyi bw'abantu kivunge buherutse muri iyi myaka ya vuba. Polisi ya Kenya nayo irahari kandi irakora. Na Majongo uyoboye komite y'amahoro arahamya ko ubu hari amahoro arambye kandi ko basigaye bahahirana bakanahana abageni.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu, no kuri internet www.radioyacu.com. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda, Nsabimana Calixte bakunze kwita Sankara wari umuvugizi w'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda witwa FLN yakomeje kwiregura uyu munsi mu rukiko rukuru i Nyanza mu ntara y'amajyepfo y'igihugu. Mu byo aregwa harimo ibyaha by'iterabwoba. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa arakurikirana uru rubanza.
Niburanisha ryatangiye rikerere kubera abaregera indishyi bageze mu rukiko batinze ndetse naho baziye ibyuma by'ikoranabuhanga bibanza gutenguha bari muri gereza ya Mageragere. Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara yireguye hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference aho afungiwe muri gereza ya Mageragere. Yatangiye avuga ko hari perezida w'igihugu ataza kuvuga mu mazina wahaga inkunga umutwe wa FLN yavugiraga mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye uregwa ko ibikorerwa mu rukiko bitari ubwiru bityo ko ntacyo agomba guhisha. Ubiregura yavuze ko mu mpera za 2017 bwana Edgar Lungu perezida w'igihugu cya Zambia yahaye Paul Rusesabagina $150,000 by'amadolari y'Abanyamerika kandi ko perezida wa Zambia yari yamwemereye kuzamukorera ubuvugizi mu muryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC. Major Sankara yabwiye urukiko ko ubusanzwe perezida Lungu yari yemereye Rusesabagina $1,000,000 y'amadolari aza gukomwa mu nkokora no kuba mu 2018 umukuru w'u Rwanda yaratoreye kuyobora umuryango wa Afurika yiyunze. Aha ngo yagize impungenge ko byazamenyekana saba Rusesabagina kwihangana manda ya perezida Kagame karangira. Yavuze ko mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bari bizeye inkunga ya Zambia kuko mu magambo y'uregwa Rusesabagina yafataga perezida Lungu nka se wo muri batisimu akagira n'abacuruzi benshi bahunze u Rwanda bamufashaga. Aha kuri Sankara niho ingabo za FLN zahise ziva muri Kivu y'Amajyaruguru zikajya gukambika i Burundi mu ishyamba rya Kibira. Icyaha cyo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe Major Sankara aracyemera ariko akavuga ko yinjiye mu mutwe wa FLN mu 2018 kuko uwo mutwe ngo washinzwe mu 2016. Uyu ni umwaka avuga ko yari komiseri w'itangazamakuru mu ihuriro Nyarwanda RNC rivuga ko ryashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa. Mu myiregure ya Sankara ntagaragaza uruhare rutaziguye mu byaregwa, akavuga ko yaguye mu mutego w'abarwanya leta y'u Rwanda yinjira mu bo yise ibigarasha, ijambo rikoreshwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda buryita ababurwanya. Avuga ko mu 2013 ariko yageze muri Afurika y'Epfo afite umugambi wo kwiga ariko hahurira n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bibumbiye muri RNC batangira kumwumvisha uburyo abasirikare n'abayoboke ba FPR bakomeye bemera General Kayumba kuruta Perezida Kagame kandi ko bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Yasobanuye uburyo bamuhuje na General Kayumba maze amwumvisha uburyo abacitse ku icumu rya Jenoside batewe amakubana na Perezida Kagame, avuga ko yamwumvishije ukuntu bitari ngombwa guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ariko Kagame arabyanga atirengagije amakuba yari bukurikire. Mubindi avuga ko byamuteye kurwanya ubutegetsi ngo yaba Kayumba n'abandi bacitse ku icumu bahunze bamubwiraga ko FPR ikiri mu ishyamba Perezida Kagame yoherezaga abasirikare bakivanga n'interahamwe mu gutsemba abatutsi bari imbere mu gihugu barimo n'abagogwe. Avuga kandi ko mubindi bamubwiye bikamuhungabanya ngo abasangaga inkotanyi mu ishyamba bagiye kuzifasha ku rugamba bavuye mu Rwanda bicishwa gudufuni ku itegeko rya Perezida Kagame. Umucamanza yamubajije icyamuteye kumvira abo barwanya ubutegetsi kandi yaravuye mu gihugu ajijutse na cyane ko yararangije kwiga kaminuza mu ishami ry'amategeko. Uregwa yasubije ko General Kayumba atari umuntu usanzwe mu Rwanda kandi ko kumuhindura byari ibintu byoroshye. Ati niyo mpamvu mu Kinyarwanda bavuga ngo ihene mbi ntuyizirikaho iyawe, njye nahuye n'izo hene mbi. Major Nsabimana Karikise yavuze ko mu kujya mu mutwe wa gisirikare wa FLN atiyumvishaga ko ari umutwe w'iterabwoba, ahubwo ko bumvaga bagambiriye gukuraho umuntu bavuga ko yabahemukiye. Akemera icyaha akagisabira imbabazi ni nacyo kimwe mu kwamamaza amatwara y'umutwe w'ingabo za FLN, nabyo arabyemera akavuga ko yabikoze kenshi gashoboka. Yemera ko yakanguraga abantu gushyigikira babaga bagabye ibitero akanabatiza umurindi. Gusa ko kugaba ibitero avuga ko byose byabaga atageze ku butaka bw'u Rwanda, hamwe ngo yabaga ari muri Komore ubundi ari muri Madagascar. Avuga ko raporo z'ibitero yazihabwaga na General Bernabe Sinayobye nawe akabona kubitangaza. Ku matangazo y'uwo mutwe avuga ko Jean Paul Karinijabo yayandikiraga muri Australia yarangiza komekaho sinyatire ya Sankara yari ibitse mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yahakanye ko Uganda hari inkunga yabateraga kuko ngo yataye muri yombi bibakiri mu biganiro byari bigeze kure. Kugufata abantu bugwate arasanga mu rwego rw'amategeko ubwabyo bitumvikana ko hari abo umutwe wa FLN wafashe bugwate. Avuga ko abo bafataga babikorezaga ibisaho bagera mu ishyamba bakabarekura. Yavuze ko yemera kumpuza ndengwa y'ijana ku ijana ko bahatiraga Leta y'u Rwanda imishyikirano. Major Sankara yakunze kwiregura akoresha imvugo zakururaga amarangamutima ya hato na hato ku bari bakurikiye iburanisha. Ku cyaha cyo gucengeza amatwara yangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga, Sankara yavuze ko kuri we yumva ari umunyacyaha ruharwa. Yagize ati nibyo rwose kuri iki cyaha aho ndi ruharwa kuko nabikoze imyaka itandatu. Yakomeje agira ati nagiye muri RNC ndabatizwa muri iryo dini ry'ibigarasha nabikoze ku maradiyo menshi atandukanye. Ku byaha icyenda yireguyeho byose arabyemera akanabisabira imbabazi ku gihugu ndetse no kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu baregera indishyi barimo abo byagizeho ingaruka ku bw'umubiri ndetse n'ab'imodoka zabo zagiye zitwikwa n'ibyo bitero. Major Sankara asigaje kwiregura ku byaha umunani bisigaye iburanisha rizakomeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka w'2020. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho polisi y'igihugu yataye muri yombi abantu batatu ikekaho ibitero bya grenade ku buterere muri komine Ntahangwa mu mujyi wa Bujumbura. Ibi bitero byabaye mu cyumweru gishize ariko baregwa n'ubundi bugizi bwa nabi bwakozwe mu murwa mukuru w'ubukungu w'igihugu kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Iyi nkuru ya radiyo yanyu Ijwi rya Amerika yayifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwo wa mbere, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeje ko inyuma y'iterwa rya grenade ku buterere komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, igipolisi cyakurikiranye abakoze icyo gitero babiri bakekwa ko ubwo bubisha baciye bahagarikwa, ariko warabunguruje mu muduga arabacika n'ayo modoka yavuye ifatirwa mu Nyakabiga.
Saha zitanu n'igice z'ijoro bafatira nga mu gisagara cya Bujumbura mu Nyakabiga ya gatatu muri karitsiye ya gatatu ku ibarabara rya gatandatu. Imodokari bakunze kwita Probox sanzwe yariko imparati italiyo I-1596A. Iyi ni imparati italiyo bakoresha mu kuyiba ko imparati yayo y'ukuri twayiberetse. Iyi modoka baciye bayisangamo zikaruhariwe zibiri uwitwa Irambo na Jean Marie hamwe na Hakizimana Gaston anzwe bakoresha nkoho mu gukora ubuvuzi bwa nabi n'ayo magerena. Fatira muri iyo modoka nyene nkoho Kalashnikov imwe, isanduku z'amasasu bibiri hamwe n'ikindi cyarimwo amasasu ashika ku 18.
OPC FPN Nkurikiye avuga ko amatohoza yabandanije muri iryo jero abafashe baciye bavuga umukuru wabo aba mu Ruziba nawe akaba yaciye afatwa. Igipolisi cy'u Burundi kikemeza ko yarasanzwe arondegwa mu bugizi bwa nabi butandukanye.
Baciye bavuga yuko hari ubundi bakorera mukuru wabo yitwa Majambere Musafi batazira Moses. Uyu we Moses asanzwe yari yigeze no kwaronderwa cyane kuri ubusumanye no kwibisha ibigwanisho. Rero nawe yaca afatwa mbere muhiriwe aha mu ruzi babasha bafatiraho imodoka izi bakunze kwita Lactis. Mbere basanga muri iyo modoka naho harimo n'imenote kakagozi k'abapolisi bakoresha mu gufata inkozi z'ikibi.
Keretse ko uwo mugwi wagirizwa gutera igisasu ntezwa ntoke ku buterere cyakomekeje abantu 14 harimo batanu bakomeretse cyane mbere umwe akaba ari Kazimana yashikanywe kwa muganga. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko uwo mugwi ukora n'ubundi bugizi bwa nabi nko kwiba bakoresheje impoho. Atanga karorero ku gitero cyakozwe mu kinama
aho itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu nkigiye cy'isaha 8 z'ijoro mu kinama muri quartier ya Bukirasazi ya kabiri. Abasuma bashika kuri batandatu bitwaje inkoho zibiri za Kalashnikov batera ku rugo rw'uwitwa Ndikumagenge George bamwiba amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika ashika ku 860 hamwe n'umuriyoni w'amarundi, telefone ngendanwa zine n'iteleviziyo imwe n'agasakoshi kajya bagendana mu mugongo. Akugira ngo ntibafatwe bariko barasubira inyuma bararashe amasasa ashika kuri 18 ariko atacho yononye.
Ikindi gitero bagirizwa nticyakozwe ku buriro bwo mu Kabondo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa ndwi mwaka 2020 nticyakozwe mu Gihosha ku igenekerezo rya gatandatu kuno kwezi ku kazu k'igandarizo. Aho hose ibyo bitero byakozwe n'abitwaje ibigwanisho kandi akabatawe bakomerekeje atari kwiba amafaranga atashoboye kumenyekana igitigiri n'amatelefone ngendanwa. Pierre Nkurikiye amenyesha ko amatohoza igipolisi cyagize yerekana ko uyu mugwi ugizwe n'abantu benshi kandi bafise n'ibigwanisho bitandukanye. Uyavugira igipolisi akavuga ko amatohoza abandanya kugira abakorana nako kagwi eka n'ibyo bakoresha mu guhungabanya umutekano no kwiba bituzwe mu gisagara cya Bujumbura. Asaba uwo bazinkozi z'ikibi zihungabanya umutekano ko yobishikiriza abajejwe umutekano ku neza y'umutekano w'abanyagihugu n'igihugu. Mu kwezi kwa gatanu muri zone Kamenge mu burara ku gisagara cya Bujumbura abantu babiri barapfuye, 10 barakomereka mu gitero cha grenade ku kirabo kizwi ku izina kwa Patrick muri quartier tw'Inyoni.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ambasaderi w'Uburundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano i Washington, Godon Sindayigaya, aratangaza ko ikibazo cy'Abarundi birukanwe muri Amerika kubera ibyaha baregwa bitandukanye kigiye kubonerwa umuti. Amerika ivuga ko Uburundi bwanze kubakira, bityo biba intandaro y'icyemezo cya Amerika cyo kwima viza Abarundi muri rusange, keretse bamwe na bamwe nk'abadiplomate. Ambasaderi Sindayigaya yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya Amerika. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, aratangira avuga uko imigenderanire y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifashe muri iki gihe.
Imigenderanire hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ino minsi navuga yuko imeze neza, cyane cyane aho duherutse gukorwa aya matora abantu bose bashimye na Amerika irimo. Imigenderanire imeze neza cyane, mwarabonye yuko abarongozi ba Amerika barungitse ubutumwa bavuga bati twashimye ingene amatora yagenze, twashimye ingene inzego ziko zirahaja, ingene ubutegetsi buri buhererekanijwe mu mahoro n'umutekano. Ibyo rero bitwereka yuko ari intambwe ikomeye kugira ngo imigenderanire imere neza gusumba kuko nka twebwe tuba dusanzwe ariko kazi dukora tuba twifuza yuko naho ari mwiza igumira mwiza gusumba.
Mu ndwi ziheze Leta Zunze Amerika zaratangaje ko zifashe ibihano byo kudaha viza ubwo n'uburenganzira bwo kwinjira muri Leta Zunze Amerika abarundi ku Barundi, keretse abarundi canke abandi ba diplomate iyo ngingo kanini ikaba yavuye ku kuntu leta z'umwe za Amerika zivuga ko leta y'Uburundi yanse kwakira abarundi birukanywe muri leta z'umwe za Amerika kuko bagizwa ivyaha muri iki gihe ico kibazo cifashe gute
ico abantu bakwiye kumva cambere kuyo yerekeye abarundi baba barinda muri Amerika twebwe kubuserukizi murabizi yuko dutegejwe icambere na mbere ukingira abarundi abarundi n'ibyo abarundi ukwirukana rero tugeze imbere babo ntibajya kugura gutyo nshanongera ko yuko abarundi nabo nyene bahamagariwe kwigenza runtu kurikiza amategeko yaho baba bari icyo ni ikintu umukuru w'igihugu mushasha Cyubahiro Evariste Ndayishimiye aheruka gushyikiriza avuga ati bantu muri mu bihugu bindi muhabe mu mutekano musonera amategeko ati kuko ntanduru dushaka mucamatire uko yavuze yavuga ati uwo bizocokera akabona visi ibyo akora ntakore umugabo uwo biduburira nawe natari iwabo kandi tuzomwaki kuri abo barundi rero twebwe icyo dukora turaza tukaraba yuko ari abarundi koko hanyuma abo dusanze atari bo tuti aba bantu si bo rabira hanze mugabo ku matora turi kuturagira ko turakorana bose hafi na hafi n'ababitejwe ubu rero ni dosiye no kuvuga nti iriko iratera imbere kuko niko turaba abo twumvikane ko neza atagatozi ndibaza Uburundi buzobakira aho nta n'inkeka mbere irimo kuzobakira
abo barundi muri iki gihe baba bari muri leta z'umwe za Amerika bayidegenza mu ngo zabo canke bari mu mabohero
kenshi bene abo barundi urakoze kw'icyo kibazo kenshi bene abo barundi baba ari abantu bagirizwa ibyaha biri kwinshi ivyo ngirango seriko ndabijamo kuko nabo kenshi baduhamagara iyo bari mu munyororo kuko baba hari ibyo bagirizwa amategeko niko abivuga mugabo ikintu nagiye nongere ko nuko bariko baratwumviriza wavuga ati ibihano abanyamerika ni ibintu bakaramo cyane byo kuvuga iyo habaye akantu na gatonya uzawumva ngo ibihano ibyo rero si twebwe gusa bishikiye mu madiniki muvyumva baba abanyaburayi cyangwa abandi ukazawumva ngo ibihano kuri ibyo by'abantu nabo baba babaye mu gihugu cyabo bitandukanye n'amategeko birakunda gushaka naho nyine sitwe ubwa mbere rero bishikiye mugabo tweho tureko twabivugana neza ahanagere rero menyeshe abantu batwumviriza yuko icyo ari ikibazo kigiye kuva mu nzira mu mezi atarenze abiri
muvuze ko abo bantu atari abarundi kandi kenshi na kenshi bafatwa bafite amapasiporo y'abarundi ibyo mu isigura gute
ku isi yose nta hantu na hamwe uzosanga hatari ubusuma icyo rero icyo tubishyira mu busuma tugaca dusaba inzego zibijejwe ibujumbura zikabiraba neza zitonze hanyuma uwo dusanze ari ubusuma ubu murumva yuko atari umurundi mugabo akaba yaribye pasiporo y'uburundi uwo ntiduheza ngo tumuharure ntitwumwakira kandi ibyo namwe njya murabyumva
intumwa idasanzwe ya leta z'umwe za Amerika mu bihugu byo mu biyaga binini vya Afrika John Peter Pham yarageneye I Burundi araheza arabonana n'umukuru w'igihugu mbega inyuma yahatahukiye muri Amerika uwamaze kubonana n'uyu mutegetsi
ego ubuserukira leta z'unze ubumwe za Amerika mu biyaga binini Pham araherutse I Bujumbura nibyo rero icabijyana na ya migenderanire nayo ndababwira uriko turanagura yarabonanye n'abategetsi yarabona n'umukuru w'igihugu ahari nibavuganye yerekeye ya migenderanire twebwe turavuga kuko turakeneye twese kuko leta zunze ubumwe za Amerika zohere zabivuze turakeneye kwinagura kugira ngo itere imbere igatera imbere kugira ngo iteze imbere abarundi n'abanyamerika kuko nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze imigenderanire dushaka ni imigenderanire yubaha ubwigenge bw'igihugu icyo cyo cyose na kare niyo ngendo isi yihaye kuva muri imyaka 50-60 iheze.
Turugarutse kuri ba barundi bariko arirukanwa, abantu bashaka kutwibutsa igitiri cyabo banganiye.
Ni bake cyane ntihenze bo bari 12. Umva yuko icyo yatari ngorane ikomeye, ntagira bibaza ngo n'amajana n'amajana, yanukuri ni 10-12 kandi abona abantu ibyabo bigiye kumera neza muri no minsi, nuko kugira ngo ntagire ibyo nta bihugu bishobora gupfa ibintu nk'ibyo, kandi ari ikintu dushobora gukora twitonze tukatumvikana twese.
Igihe cyose habonetse leta nshasha umukuru w'igihugu aragendera ibihugu bicuditse n'u Burundi, ndega umutegetsi mushasha General Evariste Ndayishimiye azogendera leta z'ubumwe za Amerika ryari?
Icyo rero kumbure reka turindire nk'ubuserukizi bakifuza turabitegura, ariko rero murabona novuga nti Uganda ho hari iki kiza cya coronavirus, iyo ni ngorane mu zindi. Ubwa kabiri murabona n'amatora yose ntarahera neza, inzego ntiziracyaho zose neza, hashasigaye amatora y'abasenateri. Nuko ndiyumvira rero yuko ubu muzihutirwa, sindi umuvugizi w'umukuru w'igihugu mugabo, ndiyumvira neza yuko mubyihutirwa ari kubanza gushyira ku murongo ibintu n'ibindi, inzego nshasha ziba ari zatowe cyangwa ziba ari zishyirwaho n'umukuru w'igihugu wero bwiwe. Hanyuma rero ibyo n'ibyahera rero tuzoheza duce twiyumvira rero bene izo ngendo, kuko umukuru w'igihugu na kare igikenewe si urugendo, igikenewe ni ikiri muri urwo rugendo, icyo urwo rugendo ruba ruvuze n'ikivamo. Icyo rero nobishura kuri icyo kibazo cyanyu.
Mu gusozera Ambasaderi Sindayigaya, nashaka mutubwire niba ikibazo kiri hagati y'iradiyo Ijwi ry'Amerika n'urwego rushinzwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi sense kiri mu gutora inyishu, mbega icyo kibazo ndazi ko mwagikurikiranye, icyo kibazo kizotora inyishu ryari?
Icyo ni kibazo nk'ubuyobozi dukurikirana cyane nacyo nyine. Mugabo nk'uko nigeze kubivuga mu minsi yahera, twebwe twofasha kugira ngo kije mu buryo mugabo kitwebwe tugikora, kuko murazi yuko hariho serese uko mwabivuze urwego rujejwe bene ibyo bibazo i Burundi. Mu gihe rero tutabona ko ari igihe cyiza, twebwe nk'ubuserukizi twiteguye cyane yuko iradiyo yanyu ya Kwata Amerika so ari icyifuzo gihari, twiteguye neza gukorana, twiteguye kuba bimwe bita intermediate mu Gifaransa, kugira ngo dutore inyishu. Kandi muganga ntigatorerwe inyishu nimba harabaye kutumvikana kuri kimwe kiriya, nibaza yuko iyo radiyo ibasense bose ari ukuvuga ati reka tereko gikuraho byabo twumvikane. Ubu se ukizi rero twebwe twiteguye kandi tuzofasha icyo twaracendeye.
Ambassadeur Gaudence Sindayigaya aserukira leta y'u Burundi i Washington DC muri leta ya Amerika, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhanye.
Nanjye ndabashimiye cyane, ndashimiye n'abari ko batwumvira.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyigikira ku nyota y'ibibara gishinga, mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu, aya makuru nahumurije mbashimiye ko mwateze amatwi, twayabateguriye kandi tuyabagezaho, genda bagenzi banje bose dukorana hano Washington DC, turi buri wese iwe mu rugo, iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu, Ijwi rya Amerika, murakarama.